radio ijwi y'Amerika. Iradio ijwi y'Amerika isamayanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu rundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 51 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yaratangaje ko igihugu kiri mu bihe by'ibyago byatewe n'imyuzure y'imvura yateye mu buseruko bw'ico gihugu. Aragabisha ko kongera kubaka ibyasambuwe bizotwara igihe kitari gito. Perezida Ramaphosa avuga ko igihugu kiri mu bihe bisaba ibikorwa byinshi kuko ubuzima, amagara hamwe no kubaho neza kw'ibihumbi by'abanyagihugu bikiri mu kaga. Ikivuko cha Durban ni kimwe mu bivuko bicamwo ibidandazwa byinshi ku mugabane wa Afrika kandi gifitiye akamaro kanini icyo gihugu cyaronikaye cyane bishemeye. Abantu hafi 443 barahasize ubuzima, abandi 48 baburirwa irengero mu micungararo y'igisagara cha Durban. Mu gatondo kejo kuwa mbere igisirikare cyavuze ko abacu 10,000 barungitswe gufasha kugarukana umuyaga nkuba hamwe n'amazi ndetse no kurondera abatarabonegwa irengero. Perezida Ramaphosa avuga ko abantu 40,000 batagira aho bakika umusaya, amashuri arenga 600 hamwe n'amavuriro 66 byononekaye cyane. Leta yatangaje ko igiye gutanga imiliyoni 68 z'amadolari yihuta azofasha abakozwe ko n'ivyo byago. Hanze y'umugabane wa Afrika n'intambara ibandanye ivugwa muri Ukraine. Igihugu cya Ukraine cyatangaje ko Burusiya bwatanguye ibitero bigamije kwifatira ubuseruko bwa Ukraine mu gihe misile y'Uburusiya yatewe ejo kuwa mbere mu gisagara cya Lviv mu burengero yishe abantu bashika indwi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atagukekeranya abasirikare b'Uburusiya batanguye kugwana ngo bafate Donbas, urugamba bamaze igihe bitegurira. Yavuze ko igitigiri kinini cy'abasirikare b'Uburusiya bagiye kuri urwo rugamba. Intambara ya Donbas irimo Luhansk hamwe na Donetsk, intara zibiri zisa n'izigenzurwa n'abiyonkoye kuri Ukraine ariko bashikikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Harimo kandi gice cy'igisagara cya Mariupol mu manuko. Gufata aka karere rero bikazokorohera Uburusiya kugenzura ikirere cy'ubutaka kijya mu izinga rya Crimea bwigaruriye mu 2014. Kuri intambara nyine, umukuru w'igisata kijejwe ifashanyo muri ONU Martin Griffiths yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko azobonana na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan muri Turukiya muri iyi ndwi. Akazuba agiye gusaba ko haba umugwi w'ibihugu uzovuganirwamwo ukazoba urimwo Ukraine hamwe n'Uburusiya. Griffiths yabwiye abamenyeshamakuru i New York hano muri Amerika ko uwo mugwi uzoza uratumwa ko na ONU kugira haganirwe ibibazo bijyanye n'imfashanyo ku banyagihugu. Ibibazo bishobora kuzobamwo gucungera no ko amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe azosinywa azokubahirizwa, guca umuhora w'imfashanyo canke ibindi bibazo hagati y'impande zirwana. Griffiths ariko ntiyavuze igihe azobonanira na perezida Erdogan, ariko yavuze ko ategekanya gushika muri Turukiya ku munsi wa gatatu akazovayo ejo ku munsi wa kane. Ayavugwa hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni muri Yemen. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abaroberi b'abahuti muri icyo gihugu bemeye gukura abana b'abasirikare mu bagwanyi babo. Abahuti basinye icyo ONU yise umugambi wo kurangiza no gukinga kwinjiza mu bagwanyi abana mu ntambara no guhagarika ibitero ku mashuri hamwe no ku mavuriro. Umuvugizi wa ONU yavuze ko abaroberi biyemeje gutororokanya abana bari mu nteko zabo no kubarekura mu mezi atarenze atandatu. Abahuti bavuga ko aya masezerano ari umugambi wo gukingira abana bato, nayo ONU ikavuga ko leta ya Yemen yo iza yaremeye yemewe n'amakungu iza yaremeye ko gusinya aya masezerano kuva mu 2014. Abana baharugwa mu bihumbi nibo bamaze imyaka indwi barwana intambara ku mpande zibiri zihanganye muri icyo gihugu cya Yemen. Akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano nako karakorana kuri uyu munsi wa kabiri kihweze ku bwicanyi bubera mu kibanza gitagatifu i Yerusalemu, ahakomerekeye abantu 170 mu mpera z'indwi irangiye. Amakuru ava mu badiplomate bo muri ONU bavuze ko iyi nama yatumwe ko n'Ubushinwa, Ubufaransa, Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Norvege hamwe na Ireland. Ni inama ibera mu mwiherero kandi tumwe ko inyuma y'imvururu zabereye ku mbuga y'umusigiti wa Al-Aqsa ni muri Yerusalemu. Aha hantu haza ku mwanya wa gatatu mu hantu hatagatifu mu Bayisilamu, hakaza ku mwanya wa mbere ku Bayahudi.
Harakoze mugenzi wacu Aloyz Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ahejeje kudushikiriza. Mu Burundi ubukene bw'ibitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge bushobora gutuma amavuta, amafi n'indagara bishobora kugabanuka canke bikabura gose ku masoko.
Ikintu dusavye leta twege abanyagihugu barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kore ya duwani muri Oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresha iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereje.
Uyu ni umunyagihugu mu ntara ya Rumonge mu Burundi havuga ku ngaruka zibura ry'igitoro. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare yisharashe abantu indwi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Ubu naho namakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare agwanira mu mazi ahitwa Kazimia muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yepfo yisharashe abanyagihugu indwi akomeretsa abandi benshi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedast Ngabo Ndagije Imana ari ibuvira.
Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola de Lieutenant Marc Elongo yavuze yuko umusirikare w'ingabo za Kongo zigwanira mu mazi muri unité ya Fizie Mare yisharasha abaturage bari mu bwato bwari buvuye ku kivuko cya Kazimia ho muri groupe mw'abashikalango muri territoire ya Fizi. Yagize ati:
Je vous confirme l'information, un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo.
Ndabamirizi inkuru ku musirikare wa FARDC ugwanira mu mazi. Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2022 ahagana saa saba kubw'impamvu ze bwite zitajyanye n'igisirikare yarashe abantu. Aya makuru y'impfu z'aba baturage yemezwa n'umuyobozi wa Societe Civile muri Kazimia Bwana Ndume Ibrahim, aho yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari abantu barindwi bapfuye abandi 12 barakomereka. Ndume Ibrahim avuga yuko muri abo bantu bishwe n'uwo musirikare barimo abagore 4 n'abagabo 3 ndetse muri abo 12 bakomeretse barimo abagore 6 bari kuvurirwa ku bitaro bya Kazimia. Umuyobozi wa lokalite ya Kazimia Bwana Ekeli Mangala yavuze yuko abo baturage barashwe bari mu bwato bwari buvuye Kazimia bugiye ahitwa Mayungu bishwe n'umusirikare wari wasinze. Yagize ati:
Bo alikuwa ndani ya boti bakisafiri kwenda nkemu za kule juu Mayungu.
Uyu musirikare yari mu bwato bwitwa Chala Mwana bari kumwe n'abandi bagenzi bagiye Mayungu atangira kurasa abantu batangira gupfa, hapfuye barindwi hakomereka 11 kugeza kuri 13.
Majeraha manake wa plisi karibu 11 13.
Mwitangazo umuvugizi w'isirikare cya Kongo muri aka karere yasohoye yamaganye ubwicanyi umusirikare yakoreye abo baturage. Ahamya yuko n'abaturage nabo baje kwihorera bica umusirikare. Si muri Fizi honyine havugwa umusirikare wa leta wisha abaturage. No muri Bunia mu ntara y'Ituri mu mpera z'icyumweru dushoje umusirikare wa FARDC yisharasha abantu 8 barimo abasivile 5 n'abasirikare 3. Ubera Sengabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye.
Ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu buriko buratuma abafise amahinguriro mato mato y'amamesa eka n'abafise amato y'uburovyi ya Rumonge bavuga ko bashobora guhagarika imirimo umwanya n'umwanya biturutse ku iburagisho gitoro. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifatanyije n'abanywanyi bayo mugenzi wacu Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda arayidushikiriza.
Aho ni hamwe ahari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu Kigazi bagenzi bacu bashobe kugendera ni kuruzi dama ku mutumba nkayamba uvuye mu gisagara cha Rumonge werekeza Bujumbura. Ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe cibura ry'igitoro kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe. Bemeza ko ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro.
Ibikorwa ntibishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha. Aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe. Bokero nka tugikura he ko tatasho usanga ariko kitanga igitoro. Naho wogenda urondeye kajya kamagenda ukaronka ku buzinde. Bacoronka dukeye naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko bungabunga abakiriya abantu bagenda. Kemera gukorera mu buhombe.
Kuko tumaze kutagenda neza kumva igitoro. Kuko nk'utashaka guhagarara nk'umuntu
nkuko babandanya babivuga inkurikizi nuko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena gose ku isoko.
Ubuhoho bigahava byonyoka kuko hari n'aho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro umwembo w'amamesa uzose ugabanuka cyangwa umwembo w'imise na wonyine ugabanuka.
Turashobora kwiruka tutariye, turashobora kubura nk'umusa tukiruka tutariye kumva icyo gitoro.
Abo bantu binyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu Bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti.
Ikintu dusavye leta twege abanyagihugu boshobora gutukorera igikorwa cyihuta barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kore ya duwani muri Oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza. Nibovuga mpaka umuntu atware ujya mu duga munini naho yo bafite ibido zitano zitandatu kimaze gukena urumva nta kundi nabo nyene bavyoroshe mu mipaka baborohereze kugira ngo kitoro cinjire nacyo gi akazi kabandanye kimisi yose.
Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123 mu gihe cyose naho hakaba harugwa ayagera kuri 448. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igitegwa cy'ikigazi. Icyo kibazo cibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata cy'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo kumweha uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kera ry'igitoro ngo riko riribonekeza cyane kuko aricyo basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa.
Naje mfise ubwato ngaha mpa iritiro 10 n'iritiro 20 zishobora kwinjira mu mazi nikinkwiye kubera ugenda kuronera imboga ahantu tofauti.
Iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba kuko imboga hari gihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama nabo abandi bamwe baje kuyironka hariya bamwe bayivoma mu ijoro baca bayidandaza ku giciro bigombeye.
Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuze igitoro.
Abo barovyi bakababazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo ivyo bikaza bisongera isibe.
Kiguzi Bujumbura kizanye mu muduga nawe ejuri cy'akazi uzumva ba police nabo mwibarabara ngo igitoro ngo ni camagendo bakagifata seze igitoro cy'uguri ku Bujumbura gaza mu Rumonge iyo ni magendo cyangwa n'umuntu abaranguye ejuraje kugira akazi kiwe kwanza abaguze ejuri aze gukora akazi kiwe kikiro.
Aba barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya Rumonge. Icyumviro cyacigikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30.
murazi yuko abarovyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaronsa amafi ni byiza yuko boraba bakabongera gatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera idofi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cyane iyo muri itoro cumi ni make nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha gatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye ariko byose ni ugusaba imigwi yose kuyihangana kubera ko ni ikibazo cy'isi yose
buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu mwomenya ko amato yose ari kumyeha ya Rumonge arenga amajana indwi nayo mu kiyaga ca Tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika ibihumbi bitatu
Sentare nkuru iburanisha ivyaha byo kugwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba yatanguye kumva abatanga buhamya mu rubanza rwa bwana Wanceslas Twagira Yezu byatumye sentare yimukira muri Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ivyaha umunsi wa mbere harumviswe abatanga buhamya bamwagiriza Eric Bagirubusa yamanutse ku Gisenyi aduteguriye inkuru
Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kuva Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda rukimukira ku Gisenyi ruri kwifashisha icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu umutanga buhamya bwana Nsengi yumva Kanyabishoro niwe wabimburiye abandi mu bashinja bwana Wenceslas Twagira Yezu ibyaha bya genocide yabwiye urukiko ko nawe afungiwe ibyaha bya genocide ku gihano cy'imyaka 19 muri gereza Nsengi yumva yashinje Twagira Yezu ibyaha avuga ko bakoranye ahazwi nko kuri bariyeri yo kwa Gacamena yavuze ko Twagira Yezu yaharasiye abatutsi akabajugunya munsi ya bariyeri uyu mutanga buhamya yabwiye urukiko ko yibuka amazina yuregwa iby'amasura n'indeshyo atabyibuka bitewe n'igihe gishize kugira ngo amumenye Twagira Yezu yamufashije yiyambura agapfukamunwa n'amadarubindi arangije ahaguruka yemye amwenyura gake yemeje ko Twagira Yezu yari umwarimu ndetse n'umugore we ahawe ijambo Twagira Yezu yemeje ko mu 1994 atari yakarongoye umutanga buhamya bamuhasi ibibazo bigamije kumenya uburyo yamenye Twagira Yezu nk'umwarimu yasubije ko mu gihe cyabo abantu bose babonaga batwaye ibitabo biyumvishaga ko ari abarimu yamushinje ko yamubonaga muri za mitingi atanga amakarita y'abayoboke b'ishyaka rya MRND mu cyahoze ari commune Mutura uyu mutanga buhamya wafashwe ku ruhande rw'uregwa nk'uhuzagurika mu buhamya bwe ntiyabashije kugaragaza mu buryo budasubirwaho uburyo mbere atari yaravuze ku ruhare rwa Twagira Yezu kubwicanyi bwabereye mudende akabivuga mu rukiko yasobanuye ko yabyibutse nyuma ari kurundi ruhande rwo rugakomeza kwibaza uburyo avuga ko ariho haguye abatutsi benshi kubatanga buhamya batambutse imbere y'urukiko Twagira Yezu yakunze kurangwa no kubatega amatwi akamwenyura akazunguza umutwe ubundi akitangira itamaho yabaga yicaye undi mutanga buhamya wiyemerera ko yari umwicanyi ruharwa ni bwana Etienne Gasenge uyu waranzwe no guterana amagambo ya hato na hato n'uruhande rw'uregwa yakunze kuvuga amagambo agaragariza urukiko kwa ziranye na Twagira Yezu igikomye Twagira Yezu ko ashaka kumwirengagiza kandi barabaga bari kumwe mu bitero byahitanye abatutsi ku Gisenyi Gasenge yasabye imbabazi kubyo avuga yakoze agashaka gushishikariza uregwa kwemera ibyaha akabisabira imbabazi abatanga buhamya bashinja bakunze guhuriza ku bwicanyi bwabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 94 itariki uregwa avuga ko yari mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gasenge yagize ati ko yari ari kuri bariyeri niba atari umwicanyi yahakoraga iki ati ndebe unyitegereze neza kuko nari intera hamwe nagendaga ntambitse ibirenge kuko narwa imvunja Nimvugo yakuruye amarangamutima kubumvaga urubanza bamwe bagasekera mu majwi yo hasi. Gasenge wafunzwe imyaka 15 ku byaha bya genocide yavuze ko mu gihe cyo gutanga ubuhamya ari mu bagishwaga inama kuko yari umwicanyi ruharwa. Yavuze ko umuntu inzego z'ubutabera zabaga zidafite amakuru ahagije zamubazaga yasanga muzi mu bicanyi akamushyirisha ku rutonde rw'abagomba gukurikiranwa cyangwa akamukuzaho. Gasenge yavuze ko umuryango wa Twagira Yezu wamusabye kumukuza ku rutonde rw'abicanyi bahigwa bukware n'ubutabera bw'u Rwanda. Yagaragarije urukiko ifoto avuga ko yayihawe n'umuryango w'uregwa kugira ngo azamukuze ku rutonde amuzi. Iyo foto yakuruye impaka mu rukiko Twagira Yezu yavuze ko atumva ukuntu umushinja ahagarara akemeza ko yashyirishaga abantu ku ntonde z'abagomba gukurikiranwa n'abatagomba gukurikiranwa. Yageze impungenge z'uburyo iyo foto yageze mu maboko ya Gasenge umucamanza yahumurije impande zombi avuga ko ifoto itafatwa nk'ikimenyetso simbusiga kuko yaboneka mu buryo bwari bwo bwose na cyane bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze Twagira Yezu yakunze kubwira abamushinja ko asanga ntaho baziranye bamwe akababwira ko bamushinja ibyaha bagize mu ruhare mu magambo yati kibabaje muravuga ko munzi mu bwicanyi mwakoze Imana irahari zabibabaze icyo bahurijeho cyane n'imbunda bavuga ko uregwa yirashishaga abatutsi mu bitero iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kabiri eh bagira ubusajwe rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
nasi Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu bakutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Royal.
Ibitero by'igihugu cy'u Burusiya ku gihugu cya Ukraine bimaze hafi amezi abiri. Ibisasu bya misile bimaze guhitana abasivile benshi. Abahinga mu by'amategeko batanguye kuvyita ibyaha byo mu ntambara, ariko ubutungane bushobora kuzoteba kubiburanya. Mugenzi wacu Thomas Kamirinda aratubwira uko icyo kibazo cifashe.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin ari makora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri Ukraine. Ariko si wewe nyine ubivuga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Ukraine, n'indi mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International nabo barabyemeza. Ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenzacyaha muri Ukraine, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye, umunyamabanga mukuru wa OTAN n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine n'ibindi bihugu birenga icumi nabo basabye CPI, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho, kugira icyo rukora. Mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo Karim Khan yagiye muri Ukraine kureba uko bimeze, maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo, noneho tukazabishyikiriza abacamanza. Mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro, amashuri, abasivili baba bahunga intambara, iyicarubozo, gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu. Uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho. Nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye, ariko abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho. Nk'uko tubisoma mu kinyamakuru The New York Times, kimwe mu bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara. Urugero nko kurasa ibitaro, buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara, ariko warashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka, ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye. Cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro, cyangwa kubera ko abasirikare b'umwanzi bakorera. Urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe akenshi badatinyuka kubivuga. Ababihaniwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo Loni yari yarashyiriyeho u Rwanda ni mbarwa cyane. Ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha. Tuvuge nka CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho. Ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i Roma ayishyiraho. Ukraine ntiyirimo, ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nyeti. Uburusiya nabwo ntibuyirimo. Kugira ngo CPI ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'Abarusiya, leta yabo igomba kubyemera. Abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato. kurundi ruhande kugira ngo CPI iburanisha umuntu agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo. Aba bahanga bavuga ko Uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo CPI yaba ishakisha. Icyaba gisigaye nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga, ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha abarusiya cyangwa se abanya-Ukraine. Twavuga nk'Ubudage nk'uko Professor Karsten Stern, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya Leiden mu Buholandi no muri kaminuza Queens muri Irlande ya ruguru yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri Siriya. Urundi rugero ni nk'Ubufaransa cyangwa Ububiligi nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na genocide byakorewe mu Rwanda. Uretse ibyo, abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa Ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo. Banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukora akazi kabwo buburanishe ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse ahari na genocide byaba birimo bikorerwa muri intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ahantu naho duhareje ibiganiro byacu n'amakuru twabateguriye. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru. Turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.
MP Record, Dr. Mash Production, Holy Seven, your smile.
Dusangira ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara Upendo, vipindi vya furaha manu moja na upendo.